Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze none
Baramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru 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 yaranze inondo biturangije mugira amashikirizwa na Jean Desire Hatungimana naye mu buhinga bw'ivyuma ni Jospe Nduwimana turagaruka hanini kubijanye na politike tudasize inyuma ayavugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru nongeye kubaha ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
mu gisata cha politike ishirahamwe rihanira agateka ka muntu rigiteka riratewe amakenga ni kumigwa rifatiye kumoko no kumigambwe gibonekeza mu nzego n'ibisata bitandukanye by'igihugu mu matohoza rigiteka yakoze muri uku kwezi kwa kabiri uno mwaka 2021 yerekana ko mu nzego nyinshi zihambaye z'igihugu ibice birenga 80% byiharijwe nabo mu bwoko bw'abahutu hamwe n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi rigiteka igasaba inama nkenguzamateka ko rusansuma rufatiye ku moko rw'abakozi ba leta rutoba intandaro y'ikikumirwa ry'abacanke bariya nyabona leta igashira imbere ubushobozi n'ubumenyi bwa muntu idonido na odas nimbona
ayo matohoza yafatiye cyane cyane ku nzego z'abayobora ibisata bya leta muri ibyo bisata harimo icyamagara y'abantu aho kubashika amajana 673 babayobozi amajana 596 nabo mu bwoko bw'abahutu ni ukuvuga ibice 88 n'uduce 6% hamwe na 77 b'abatutsi baharugwa ku bice 11 n'uduce 4% hafi bose na banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu gisata c'indero haharugwa abayobozi 135 muri bo 224 nabo mu bwoko bw'abahutu 11 n'abatutsi n'ukuvuga ibice 91% n'uduce 8 ku bice 8 n'uduce 2% mu bucamanza kubagera ku 185 bayobora abandi 142 n'abahutu baharurwa ku bice 76 n'uduce 8% na 42 b'abatutsi bagize ibice 222 n'uduce 7% umwe wenyene niwo mu bwoko bw'abatwa nayo kubijanye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere kubabura amatari 18 15 nabo mu bwoko bw'abahutu batatu bonyene nabo mu bwoko bw'abatutsi n'ukuvuga ibice 83% ku 17% muri bo 17 nabo mu mugambwe uri ku butegetsi umwe wenyene ava mu mugambwe w'abadasigana iprona kubwarige iteka ivyo bihonyanga ibwirizwa shingiro mu gace karyo k'amajana 273 tukiri muri ubwo bushikiranganje kuba staneri 118 80 nabo mu bwoko bw'abahutu bagize ibice 68% nayo 38% n'abatutsi bagize ibice 32% 116 nabo mu mugambwe SNDD-FDD babiri nabo mu mugambwe w'abadasigana iprona uko kutubahiriza ibitigiri mu nzego nyobozi kuravugwa no mu nzego zijejwe uburimyi n'ubworozi tutibagiye inzego z'umutekano lige iteka ikibaza ikibazo kubijanye na rusansuma ifatiye ku bwoko rwakozwe n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta rushigikiwe n'urwego rw'abakenguza amateka hari muri gitugutu mu 2020 iryo shirahamwe rikibaza ko rutoba rufise intumbero yo kuvangura bifatiye kumoko lige iteka isaba ugwego rw'abakenguza amateka kudafatira kubyavuye muri ugo rusansuma mu ntumbero yo gukumira abandi mu nzego za leta kugira ngo ntibashe kubiri nibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha igasaba leta gushira imbere nyabuna ubushobozi n'ubumenyi
arakoze Audace nimbona kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza kumigwa gibonekeza rero mu nzego n'ibisata bitandukanye by'igihugu bishobora gukwega izine n'iyane mu gihugu bivugwa na Charles Nditije arongoye umugambwe ipronotemeyo n'ubutegetsi Charles Nditije agasaba rero uwo mugambwe kwisubira ko mu gukurikiza amasezerano ya Arusha kugira igihugu ntigisubire kugwa mu manga
iyo abantu bamaze gukumirwa kubera ubwoko bwabo cyangwa kubera umugambi wabo bibyura ishari bibyura inzigo muri uka yuko CNDD-FDD kija mu ishamba yavuga yuko igiye mu ishamba kwera abahutu bakumiriwe urero ikumira abatutsi gakumira abakenyezi gakumira n'abahutu batari muri CNDD-FDD ibyo rero nabyo nyene abarundi bazoshangashirwa ntibazobyihanganira ubuzima bwabo bwose ntibazokwemera kwicwa n'inzara kubura akazi barize bashoboye gukora ibinibi bagahuga ubwoko bwabo canke bagahumugambwe barimwo ibyo rero bizohava bizaga karambaraye mu gihugu bizane indyane mbere n'ingwano ishobore gusutama nico gituma twosaba yuko CNDD-FDD kukubita gashi igahindura ingendo igaha akazi y'abantu ukurikije ibyo bashoboye ukurikije ibyo bize tukasaba n'abarundi yuko iyo ntumbero yo kuvangura abarundi yo gushira imbere amacakubiri yo kuryamisha abarundi yo kubacanishamwo boyanka bakayankiriza bagasemerera bakabyanka kugira ngo bihagarare igihugu gishobore gutera imbere abarundi babane atabandya wangura
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kurwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abihegwa n'ikibazo cyo kurwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
ubu naho dutandukira igisata cyo kumenyesha makuru aho urongoye urwego rwa leta rugenzura kwimenyesha makuru bikora sense yamenyesheje ko abarongoye ibinyamakuru vyugawe ubu bakorera mu buhungiro ko yabatumiye mu biganiro vyotuma habiyugurugwa vy'ibinyamakuru vyugawe ariko ntibashima kwitaba ubutumire bwiwe Nestor Bankumukunzi akaba yamenyesheje kuri no wa gatanu mu kiganiro n'abamenyesha makuru Bobo Rugurika umwe mu barongoye ibinyamakuru vyugawe arabeshuza ibyashikirijwe na Nestor Bankumukunzi arongoye sense inkuru tubaza François Bizimana
muri icyo kiganiro Nestor Bankumukunzi arongoye sense yahaye abamenyesha makuru kuri no munsi yavuze ko abarongoye ibinyamakuru vyugawe biri mu buhungiro basaba amananiza ko mbere batashimye no kwitaba ubutumire
ibinyamakuru byose byafatiwe ibihano bikugarwa turamaze kuvugana kiretse bamwe bamwe bavuze yuko mu gihe hadafashwe ingingo ziraba n'ibindi twabonye ko twe bitaraba ikigo turongowe bitaraba n'umugabo kumenyesha makuru abo ntibashimye kuza mu biganiro ubu rero tuguma tubarindiriye umunsi bifuje kuza
aha Bobo Rugurika arongoye iradiyo y'abanyagihugu RPA arabeshuza ibyo byashikirijwe n'urongoye urwego rwa leta rugenzura uko ibinyamakuru bikora akagira ati
nagomba kubabwira ko ivyo bintu bitigeze biba Nestor Bankumukunzi arakuze malheureusement simbo n'igituma ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo azibitabaye ariko abamenyesha makuru yabibwiye nibo bari bakwiye nko kumubaza ati none mwatumiye bande bavyanse gute ivyo ntazopfa ababwiye ngene byagenze
nayo kuvyaraye bishikirijwe n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ko maradio mu Burundi akora mu bwigenge ntangere Bobo Rugurika yongera agira ati
nta hantu na hamwe ku isi hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hari amaradio akora neza ibimenyesha amakuru bikora mu bwisanzure intwaro ishobora kuguma yica abanyagihugu nk'uko biriko biraba mu Burundi
aha rero ni mu gihe Burundi buriko burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe amaradio uhimbazwa ku igenekerezo rya 13 ruhuma uko umwaka utashe
Amashirahamwe adaharanira inyungu za politika abamenyesha makuru n'amashirahamwe y'abakenyezi ariyamiriza urubanza ruherutse gucigwa na sentare ntahinyuzwa aho bamwe muri bo bakatiwe urubanza rwo guherayo n'indishi y'akababaro yababa miliyari 10 z'amafaranga y'amarundi mu itangazo y'amashirahamwe yasohoye amenyesha ko aritotezwa bakoregwa bishikirizwa na Ahmed Niyongere arongoye akati Burundi rimwe muri ayo mashirahamwe yasohoye ubwo rwandiko
twerekanye ingene ubutegetsi bw'i Burundi yitwaje abashatse gutembagaza ubutegetsi itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2015 kugira batoteze abarobo ya mashirahamwe yigenga igateye akazi na muntu abamenyesha makuru hamwe n'abashingwa amanza ngo bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi twerekanye kandi ingene iyo nkinamico y'urubanza ifite isano n'izindi manza za politike tukaba twerekanye urubanza rw'abagandaguye Perezida Ndadaye hamwe n'urubanza rwo gukura abashingwa manza mu rwego rw'abashingwa manza kuko bajyanye ibirego mu bisata ibigwanyo twagiye kemwa muntu Geneve mu Busuwisi tukaba twiyamirije iyo nkinamico y'urubanza ifise intumbero yo guhagarika ibikorwa by'abaharanira gato y'akazi na muntu abamenyesha makuru hamwe n'abashingwa manza twerekanye kandi neza yuko ubwo rubanza rwatohojwe ruraburanishwa ruracibwa abakurikiranwa bose atariho bari ibyo rero ni ibintu byerekana neza yuko urwo rubanza rufise amahinyu rufise imvo cyane cyane abategetsi b'Ubujumbura bashaka gushikako twerekanye neza yuko izo mvo zose ari mvo zishaka kuburabuza ibikorwa vyabaharanira gato y'akazi na muntu n'abashingwa manza musanzwe muzi neza yuko bafise urubanza bashigishije muri senare mpuzamakungumana vyaha
uwo rero akaba yari Ahomer Niyongere arongoye ishirahamwe ACAT Burundi. Amajambo ya Evariste Ndayishimiye ahavuga ko impunzi zisumbwa n'ibikoko ntabereye umukuru w'igihugu uwuserukira impunzi z'abarundi mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ariyamiriza mbere n'ayo majambo afise intumbero yo gutyoza impunzi. Jean Bosco Kubishatse amenyesha ko naho impunzi zitaba zifise ubuzima nk'ubwo zari zifise zikiri mu gihugu iwabo ariko ubuzima bubandanya nk'abandi bantu. Reverien Bazikamwe niwe abidushikiriza.
Sindaba impunzi ariko utagirije nabe impunzi mugabo sewe narumvise abahunze barazi cyari cyo kuba impunzi yuko urutwa n'igikoko cyo muri ico gihugu wahungiyemo.
Ayo majambo arateye isoni ntakwiriye ku mukuru w'igihugu yategerezwa kuvuga amajambo ahumuriza userukira abarundi bahungiye mu ikambi y'Imahama arabahumuriza avuga ko kuba impunzi atari iby'imyaka yose kubwa Jean Bosco Kubishatse abona ko igikuru ari umutekano ibindi biratora inyishu uko iminsi igenda.
Birababaje cyane kumva umukuru w'igihugu asanzwe ari umubyeyi w'igihugu ashobora kuvuga yuko abantu basumbwa intungwa n'ibitungwa birababaje cyane rero niyumvira yuko ngira ngo umuntu atagiye kure ubuhunzi ntibutanguye uno munsi ngira ngo umwe n'abandi nabo nyine barabizi iyo baciye barazi ko abantu batari intungwa ariko igihe kigera bigahinduka uno munsi Imana ikabashyira heza ni kwihenda gato kuvuga kure kuko ibihe birabaho kandi bigahinduka bivanye n'ibihe biba bitatse.
Arongera akavuga ko naho ubuzima ku mpunzi buba butoroshe ariko siyo cyo cyitwazo cyo gutesha agaciro kiremwa muntu mu kumugereranya n'ibitungwa.
Rimwe na rimwe ubuhungiro nibyo umuntu ari mu buhungiro nta sinzi nkuba witegereza muri byose ko utaba uri mu gihugu cy'amavukiro ariko biba biva n'impamvu byatumye ugihunga. Niyumvira yuko abantu barabaho kuba mu buhungiro siko gupfa kandi kuba mu buhungiro kuba yuko ubusuzuguritse ariko kimwe gusa ibihe kandi ubuhungiro buragerageza n'ubugahehe rero niyumvira yuko umuntu kuba mu buhungiro si ukuvuga ko yobabaye intungwa yobabaye impene n'ukuri kuba mu buhungiro ushobora kuba uriyo kandi abana bariga ko bimeze kose abana ababyeyi barabyara ureka kugira bwa buzima nyine uba ufite mu gihugu kitocari cy'amavukiro.
Ayo majambo kandi arateye impungenge abanyepolitike batavuga rumwe na leta babona ko ari imvugo yo gushinyagurira abashoboye guhunga ntibicwe bahungiye mu bihugu bitandukanye. Abarundi barenga 500,000 bakaba aribo bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bivuye ku ndyane za politiki. Abaharugwa mu majana baragandaguwe babiri ibyiyumviro vyabo mu gihe abandi bari mu mabohero kuri izo mvo nyene. Nino kuri ayo majambo atabereye umukuru w'igihugu duce dusozerera ko ano makuru yaranze inondwi tukaba tubashimiye mwe mwese mwateze amatwi mwari kumwe na Desire Hatungimana kuri mikro nayo mu buhinga bw'ivyuma yari Jospin Nduwimana. Mugira umunsi w'Imana mwiza.